Radio et Jouy d'América. Njwidi Amerikali Samina Nila i Washington DC mukirundi ya mukirangwanda mwaramutse namwe nshuti mwese bavandimwe radio Njwidi Amerika muri kumwe na Frederic Munifije.
Ukubwira ko kumpaka wa Kenya na Tanzania gusukino saha imunzu ziriyo ni nyinshi uko bukeye uko bwije bose baragenda.
Uyo numwe mu mpunzi z'abarundi zicumbitse makampi impunzi mu gihugu cya Tanzania zidogera ubuzima ziguma zibona muri iyo makampi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye indaya z'abarundi kazi zirukanywe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru ingorane mu mashuri kaminuza yigenga mu Burundi hamwe n'inkuru yerekeye stade yo mu gisagara cya Ngozi yasenyewe n'imvura y'isegenya ivanze igihuhusi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni yagenye umuhanuzi adasanzwe Nicolas Heysam gufasha mu twigoro tw'umuryango umwe bwa Afrika mu biganiro byo kumvikanisha muri Sudani aho igisirikare cyakuye ku butegetsi Perezida Omar al-Bashir mu ndwi iheze. Umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric yashikirije ryo kuwa kabiri ko uwo muhanuzi azofashanya n'umwe bwa Afrika mu bikorwa byo kumvikanisha leta mfatakibanza y'i Khartoum hamwe n'imirwi yabo muri sosiyete sivile muri ico gihugu. Akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango umwe bwa Afrika ntikararungitse ubutumwa bukomeye bunegura kwigarurira ubutegetsi kw'abasirikare muri Sudani bakaba basaba guha ubutegetsi leta mfatakibanza irongowe n'abasivile mu minsi 15 mu gihe batobikora Sudani ngo yoca ihagarikwa mu bikorwa by'uwo muryango byose gushika ibwirizwa shingiro rya Sudani ryubahirijwe. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ari mu rugendo mu buseruko bw'igihugu hasinzikajwe n'imihari itwaje ibirwanisho. Ejo kuwa kabiri yari mu gisagara cya Beni ahishwa abantu majana kuva mu 2014 muri ubwicanyi leta ya Kongo yegeka ku murwi w'abarwanyi b'abaganda bahurikiye mu muhari ADF. Intara ya Kivu kandi irimwo abarwanyi b'umuhari w'abanyarwanda ba FDLR bahamaze imyaka 25. Abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu kugarukana amahoro, umutekano hamwe n'ubutegetsi bwa leta. Perezida Tshisekedi kandi yageze i Beni avuye i Goma ni Lubumbashi mu ntara ya Katanga. Abantu bashika kuri babiri barishwe ryo kuwa kabiri n'ibisasu bya roketi bitari bike byatewe mu bice bimwe bimwe ku murwa mukuru Tripoli nk'uko byashikijwe n'abajejwe gutabara muri ico gihugu. Abandi bantu bane ngo barakomeretse kandi ibyo bitigiri biracari byifata kibanza nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'igisata gitabara muri Libya Osama Ali. Nta murwi uremanga ko ari wo wateye ibyo bisasu. Abanyagihugu bashika 174 nibo bamaze kwicwa, abandi 758 barakomereka harimwo n'abasivile kuvaho igisirikare kirongowe na Haftar gitanguje ibitero mu kwezi kwa kane tariki ya kane nk'uko ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ribivuga. Ikigo cya ONU nacyo kijejwe imfashanyo OCHA cyaharuye ko abantu barenga 18,000 bataye ingo zabo kuva izo ntambara zaduka. Umukobwa wa Perezida wa Leta Zunze za Amerika akaba n'umuhanuzi mu biro bya Perezida Ivanka Trump ariko yerekeza muri Cote d'Ivoire aho ari kabandanya urugendo rw'iminsi ine rutumbereye kongereza ukwiteza imbere mu by'ubutunzi ku bakenyezi mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika. Ivanka Trump yatanguye urwo rugendo muri ako karere ku murwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba ku munsi w'Imana aho yatangaje umugambi wa leta ya Amerika uzotwara amamiliyoni y'amadolari wo gufasha abakenyezi bikorera utwabo. Ntibiramenyekana nimba ivyo Perezida wa Amerika yigeze kunegura avuga kuri Afrika n'abimukira b'abanyafrika ko bishobora gukurikirana urwo rugendo rw'umukobwa wiwe kuri uwo mugabane wa Afrika. Abanya Indonesia bari mu matora kuri wa gatatu abahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'usanzwe ari ku butegetsi Jokowi Widodo hamwe n'uwahoze ari umusirikare General Prabowo Subianto abanyagihugu bashika ku miliyoni 193 bagiye guhitamwo uzorongora ico gihugu ca mbere ku isi kirimwo abayisilamu benshi bagiye gutora kandi n'abashinga amateka komisiyo y'amatora yitezwe ko izotanga ibiharuro vya nyuma mu kwezi kwa gatanu kuza. Leta ya Leta Zunze za Amerika ikaba yitezwe kuri wa gatatu gutangaza ibindi bihano kuri Venezuela, Cuba na Nicaragua mu twigoro two kurwanya leta za gisosialiste kuri uwo mugabane wa Amerika. Imbere y'ijambo ryitezwe gushikirizwa kuri wa gatatu i Miami muri leta ya Florida, umuhanuzi mukuru mu by'umutekano mu gihugu cya Amerika John Bolton avuga ko inzira zose zishoboka kuri Venezuela kandi ko leta ya Maduro isa n'iriko irasezererwa muri utwo twigoro two kuremera Maduro abategetsi ba Amerika bariko kandi barananiza igihugu cya Cuba. Haruhande yivyo leta ya Amerika iratangaza kuri wa gatatu kwigiye kwemera ko imanza zugururwa muri Amerika ku nshuro ya mbere ku mashirahamwe y'abanyamahanga mu gihugu cya Cuba akoresha amatungo y'abanyamerika yatwawe na leta yari irongowe na Fidel Castro mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu.
Urakoze Aloise ku makuru hejeye kudushikiriza tubirutse inshuti mwese ko muri kamara abandi nyakumviriza radio ijwi rya Amerika isanganyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikira ku kibanza twandikira ko amakuru we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bariko bimukira mu gihugu cya Kenya ari benshi. Abarundi bemeza ko kubaho nabi, kubura bifungurwa no gufatwa nk'imbohe ari byo bibatuma bafata ingingo yo kuja muri Kenya, aho bemeza ko impunzi zifise umwidegenzio. Ni inkuru ya Fidel Sabimana umenyesha makuru w'ijwi ya Amerika yagendeye kampi ya Mutenderi iri muri district ya Kankonko mu ntara ya Kigoma.
Amakuru twakuye mu nkambi ya Mutenderi district ya Gakonko intara ya Kigoma nuko biharuro vy'abava muri iyo kambi vyongera uko umusutashe bagerageza kwerekeza mu gihugu cya Kenya naho leta ya Tanzania igerageza kujibira. Uyu numwe mu munza abarundi bari mu nkambi ya Mutenderi atashimye ko izina ryo rimenyekana.
Igitigiri cy'abo bantu bamaze kugenda ni benshi cyane, ni benshi cyane, barashobora kwaba abankijana na 55. Impunzi n'ubu babandaje bagenda, hari abari barafaswe bajya 56 baragaruka kagwe hano ariko polisi baze kubarekura baragiye. No kubwira ko ku mpaka wa Kenya na Tanzania gushino saha impunzi ziriyo ni nyinshi, uko bukeye uko bwije bose baragenda.
Abarundi batandukanye bari mu nkambi ya Mutenderi babwije ijwi rya Amerika igituma bamwe muri abo bafashe inzira yo kunguriza mu gihugu cya Kenya.
Ikintu gituma aba impunzi zihunga amakambi ni kubera impunzi zifashwe nabi ngaha ntikuruga rikweta gusana, nicyo gituma impunzi zifatirwa inzira zo kwigira kubera barugaye isoko bugara bara kwanya nuko tugenda gusenya ugiye gusenya ishukura n'ingorane, nicyo gituma abasaba bahunga bakagenda muri ino ntambi. Tukungura indya imwe ntibaduhindurira mugati kumva mu bindi bihugu mu zindi nkambi babahindagurira mugatege tubayeho uko nyene tubaduhindurira.
No kubwira ko mu bintu nyamukuru bishobora kubituma kandi yuko impunzi ziva hano kandi benshi babandanya bagenda mu gihugu cya Kenya, abantu hariho ku kintu cya mbere n'umwidegenje kuko impunzi zirigwa i Nairobi ataka kibazo, abantu barahindurirwa ifungurwa, urucuruzwa bararukora,
barishira bakizana tofauti na hano mu gihugu cha Tanzania. Nibaza ko rero ko bintu nyamukuru ari byo byuko isoko za bomowe atasoko zihari, ari byo byuko imoto za rugaliwe nta kunguruza kuba ku moto, ari uko kandi yuko imunzi dasohoka urenganye gusikame ufatwa nk'umumenja, ibyo byose batishwe barafungwa, ibyo byose bikasha bituma yuko impunzi tubona yuko turagiraniwe tugahitamo kwisuka kuri songoye dufatwa sawa tudafashwe abashika bagashika.
Igituma impunzi ziva mu makambi nkaho mperereye ni iki? Icya mbere nuko ngene dufashwe nta soko ihari, twarugaruye isoko kigira kabiri turafunze tumeze nk'imbohe turi mu kigo ntidusohoka. Ikigira gatatu nuko ngene abantu bazagomba kuduhungura ku ngufu kandi ko twahunze kikiri hajya nyene kitarahaba ni icyo ritatu. Jewe ndiko nageranye ndabona ko neza muri Kenya aho barakarusha gusimba muri Tanzania ariko muri Kenya turumva ko bahindura izindya kandi turumva yuko bagira ukwidegenzo badafungwa kandi turumva yuko impunzi itanyanyaswa iri mu ntara irimo itegereza gutembera ariko Tanzania n'intara urimo ntushobora kuyirenga kiretse inkambo burimwo. Iyo urenze inkambo ufite ikibane n'abantu bigitangwa bitangwa ku mafaranga kugira ngo umuntu aje mu nkambi aje mu yindi.
Abo Barundi barafite icyo basaba leta ya Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR.
Ndasaba leta ya Tanzania kabisa ko bagira umugambi umwe bakaduhindurira ifungurwa imyaka ingahe iheze baduha ubugari barakwiye kuduhindurira bakadaha ubundi bushobozi.
No kuvuga kamo ka leta ya Tanzania no kugira ngo baturekere mu mahoro turi impunzi z'ukuri nk'uko batwakiye bakitwakira batwakiye baduha uburaro nk'uko baduha uburaro nibarekeretse UN ikore igikorwa cyayo.
Ikintu nasaba UNHCR nirabe nyine yodufasha mu buryo bwo kuturondera ubundi buhungiro bugira gatatu kugira ngo tujyemo ikintu nk'uko turabaremereye kandi tutatubaremeye kuba bitunzwe na UN.
Bamwe mu begereye ubutegetsi mu ntara ya Kigoma bavuga yuko bazibira abo Barundi bagerageza kwinjira mu gihugu cha Kenya kumvuza umutekano wabo, naho ku ruhande rwa HCR bavuga yuko iryo shirahamwe rifise amikoro make yo gukoresha makambi y'impunzi ari muri Tanzania mu gihe hirya no hino ku isi iryo shirahamwe rihamagarirwa gufasha mu buryo bwihuse. Igihugu cha Tanzania nicyo gihugu cakiriye impunzi nyinshi zahunze ziva mu Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'2015 aho cakiriye impunzi zirenga 400,000 i Gakonko mu gihugu cha Tanzania. Fidel d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidele. Mu gihugu cya Kongo naho abarundikazi bavuga ko badandaza umubiri barenga 50 bari basanzwe bakorera umwuga w'indaya mu bisagara barayi basubijwe mu gihugu cyabo kubera bari mu gisagara cya Uvira mu buryo buteye kubiri n'amategeko nk'uko abategetsi bo mu cyo gihugu babivuga. N'inkuru ya Vedaste Ngabo umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika.
Igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'abakozi bashinzwe binjira n'abasohoka mu mujyi wa Uvira tangaza yuko barayi basubije mu gihugu cy'u Burundi indaya zirenga 50 zakoreraga uburaya mu mujyi wa Uvira, cyane cyane indaya zakoreraga muri komine ya Murongwe ahazwi nko kuri Parc des Princes muri Kirondorondo hamwe na Kavimvira. Igipolisi na serivisi ishinzwe binjira n'abasohoka muri Uvira bashinjiza indaya kuba ziri muri uyu mujyi mu buryo butemewe n'amategeko kandi muri zo kwari zicumbikira abagizi ba nabi bagenda bica abantu, izindi nazo zigafatanwa ibintu ziba zibye abaturage batuye Uvira. Umwe mu bakozi bashinzwe binjira n'abasohoka utashatse ko tuvuga amazina yiwe yavuze yuko birukanye indaya zifite ibyangombwa n'izitabifite kuko zose ziteza umutekano muke muri uyu mujyi. Cyakora umuyobozi w'igipolisi muri teritwari ya Uvira Colonel Gilbert Serushago yatubwiye yuko barayi basubije mu Burundi indaya zinjiye muri Kongo nta byangombwa zifite. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ubwo twageraga muri Kirondorondo akunze gucumbika indaya z'abarundi kwasanze indaya zigera kuri 20 zagize amahirwe yo kudasubizwa mu gihugu cy'u Burundi kubera zari zihishe, maze zitwiganira bimwe mu bibazo zigenda zihura nabyo.
Ibibazo duhura nabyo nuko tuba turi gutembera nko ku muhanda tugenda kurondera tugahura n'abapolisi bakadufata bakadufunga, naho tuba dufise ibitamburisho hari igihe badufunga n'abandi batabifise nabo nyine bakabafunga bakabasubiza mu Burundi bakabashikana kuri frontiere ya Burundi amabo nyine bakagaruka ariko bafite ibitamburisho none bagahita bagaruka hano.
Ariko ngo rige abapolisi babasoma amafaranga babafunze mutanga nka nkaye kugira babarekure.
Hari igihe badusaba $20 n'igihe badusaba $10 biravana n'abo badufashe baribo bafite imitima myiza. Nukore ya polisi hari igihe badufata no kwagiye nyine guhangayika turondera amafaranga bagaca bagufata ntibaraba ngo ufise ibitamburisho ufise ibiki bagaca bakubwira ati ibyo ufise byose mu gasakoshi n'umene hasi
bagatwara amafaranga yose ubufite kandi zikore yozofasha umuryango wawe ejo bagaca bagukubita n'amakofi kabise kavuga ati nyine ni mutware hako murinda kunyica ni mutware amafaranga nta nakimwe aho nyene ka hari genyene bakubwira ngo baje kugupfunga ariko babwiye bagushikana imbere ntibagushikana bagusohera mu nzira
aho muri kirondorondo akoreriza indaya z'abarundi byagaragara yuko umukwabo wakorewe wo kubasubiza mu gihugu cy'u Burundi ntacu babwiye kuko kitinjira muri kirondorondo wahuraga n'abakobwa bicuruza baje gutega bakiriya babo ese ni iyihe mpamvu izi ndaya z'ifi Burundi zikaza gukorera uburaya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo izi ni zimwe muzo twaganiriye
impamvu ihari sikindi twe tuva mu Burundi tuje kurondera kandi amafaranga yino anaha bari ma Kenya iyo yavunjishije mu Burundi aragufasha ugasanga umuryango wawe uri kuratera imbere
ngo hari igingo ku munsi mukorera amafaranga menshi
amafaranga nyine ubu ntaboneka kubera abantu barakenye amafaranga aboneka ubu mbere kare amafaranga nyine make make ariko ubu urashobora kwira kwera 5,000 bitanu cini
mumenya yuko atari mu mujyi wa Uvira honyine haboneka indaya ziba zivuye mu gihugu cy'u Burundi ahubwo no muri teritwari ya Fizi mu mujyi wa Baraka Misisi Salamabira naho wasanga indaya nyinshi ziba zivuye mu gihugu cy'u Burundi Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara kiva amajyepfo
urakoze Vedaste bamwe mu bigeme bari munsi y'imyaka 17 mu nkambi makampi impunzi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma mu burengero bw'igihugu cya Tanzania baragira miwe n'ibibazo bihambaye birimo kurongorwa canke guterwa inda batarakwiza imyaka ni inkuru ya James Jovin umumenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania
abana bararongoka bakiri bacye bagatwara inda zikabananira kuvyara kuca bayitwanwa n'izo nda
ingorane z'abana bari munsi y'imyaka 17 kurongorwa batarakwiza imyaka hamwe n'izindi zitandukanye mu nkambi ya Nyarugusu cyane cyane ziri kubata ya mashure abajya gusenya bagafatirwa mu ishyamba hamwe n'abana b'abarezi batitayeho abana babo indero mbi ukwidegenzya no kutumvikana n'abavyeyi navyo ni bimwe mu mpamvu zituma abana bari munsi y'imyaka 17 bajya kurongorwa batarakwiza imyaka bamwe mu bana bari munsi y'imyaka 17 bahaye ikiganiro ijya Amerika bemeza yuko gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka ari kibazo kibahambariye cyane kubera hari na bamwe mu bavyeyi bemera abana babo ko barongorwa kubera gukunda amafaranga
cyo ko nabibona mbona yuko ko abana bama bategwa inda ataragera ugasanga umwana nakwiza imyaka ikintu ugasanga ariko yategwa inda kandi ataragera cyane naho ugasanga giye gusenya sanga bamufashe kandi yari umwana kiri muto atageza uko utegwina asanga nko kijana baramuteye ingwara ya sida ugasanga arafashwe na sida cyane naho ugasanga abarononekaye ugasanga aragwaye nk'ingwara kanaka
ikindi bemeje yuko hari ababyeyi baturubika cyane abana babo bagashaka yuko nabo bajya gusuma kandi bamenya yuko atabuzi bafite bakora icyo nacyo n'ikibazo gituma bamwe muri abo bana bajya gushaka abagabo kugira baronke amafaranga
ingorane dufise ababyeyi baraduturubika cyane umaze kubona nk'ingorane z'umubyeyi wawe azimubwira akubwira ibyo birakuraba amaze kukubwira nkuko umuvyeyi muhera ngaho mushwana abantu bakaza kubahanura mugabo umuvyeyi wawe ntavyemere akavuga ati naho wogira gute jewe nituzohuza mama nyene harageze igiharambira ati wewe naho wogira gute nituzohuza ndagenda mu bitaro ntwaye umwana mutoya w'iwacu ngiye mu bitaro naraharahaye indwi ikwiye aranzari igitenge ciwe kica kiratakara yambwiye ati Tanzania igitenge cyanje ntituzokumvikana mawo munsi yaramfashe mu nzara nkubita amaze kunkubita naravyihanganiye nta na kimwe namusubije ndamubwiye ati mare kanzoje kukurondera igitenge cawe hanyuma ndakugurira ikindi ndakigusubize ambwira ati naho wogira ntutampa igitenge cyiwanje ntituzokumvikana
umwe mu babyeyi bahaye ikiganiro cy'i Amerika yavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongorwa batarakwiza imyaka nuko mu nkambi hari ndera nke bivanye nuko babayeho hamwe n'umwidegemvyo mwinshi uri mu bana
abana humva turi mu kigwati turi mu kigwati mu Burundi bari kugatumba ugasanga abo bana nta mwidegemvyo usanga afise mugabo hano uruja n'uruza rw'abana rutuma aha habiki baragiyeyo hajya habiki baragiyeyo ukacusanga niko guta akaranga je no vuga nti muri rusangi mwikambi kweri usanga indero ari nke bivanye nuko niko tubayeho utusanga indero atari nziza abana baratwara inda z'ibitwarire abana barahera ishure bagasanga bagiye kwabigwa hari ababigo bataragera bivanye n'ubuzima bwabo ingene bwifashe
yasabye amashyira hamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abo bana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cyibure zihere gose mu nkambi ya Nyarugusu
era ayo mashyira hamwe akwiye kwitaho gusumba akitaho abana bacu kosaba nk'ikigo cya IRFE nacho mu gihe abana bafise ibibazo bakakwirikirana neza bikwiye atari uko natwe dushobora gutangira poro ugasanga kumbi yo raporo icikiye mu nzira ntishobore gushika kure nk'ubu dufate akarorero hari abana bifuzi abo bana bifuzi iyo dutanze raporo tuti umwana yagize uko ari n'umwana aheruka gutakara yaragiye burundu n'ukuri bagerageze biteho amaraporo dutanga nabo bayakurereko kugira ngo umwana akurikiranwe vyiza
mu nkambi y'impunzi Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini iji Amerika
Jovini murakoze abayobozi ba kaminuza zigenga mu Burundi basaba leta gushira ku rugero rumwe amashuri kaminuza yose mu gihugu ni nkuru ijwi rya Amerika ryakwikiranye tugiye gushikirizwa na Pierre Clavere niyo nkuru umenje amakuru y'ijwi rya Amerika
Iyo nama yabereye mu kigo cha kaminuza nderabigisha NS mu gisagara cha Bujumbura intumbero yayo kwari ukurabira hamwe intambamye zihanze inyigisho za kaminuza n'ingene zotorerwa umuti umushikiranganje w'inyigisho za kaminuza no gushakashatsi Gaspar Banyankimbona avuga ko naho ico gisata gifise ingorane ivyigwa bikibandanya gutangwa ukuri kwamye mu makaminuza atandukanye y'abayigenga canka ya leta
ingorane ntizibura mwana bibonye hari benshi usanga bakira abanyeshure batabifitiye ubushobozi batabifitiye uburenganzira na cyane cyane ya mpamvu ubushobozi ya leta ivyo rero biranatugora cyane kuko mwabonye ko nibitigiri byegera hafi 300 batariko bariga mu buryo bwabwirizwa kwigamwo cyane batize mu buryo babwirizwa kwigamwo ariko icyo umuntu yoshima nuko uyu munsi kaminuza zose zaratanguye umwaka w'ishure wa 2018-2019
inama rukokoma iri kwirategurwa na leta mu ntombero yo gutorera umuti ingorane zihari umushikiranganje Banyankimbona asaba abarongoye amakaminuza yose gutanga ibyo kwihoyezwa muri iyo nama rukokoma yimirije
tubasaba yuko bodutuma kubera ko baragiwe amahigwe hari umwiherero twemerewe umwiherero wa leta y'u Burundi uzokwiga ahanini ibijyanye n'indero aho rero wagomba tubasabe nyamba hariho ubufisi ubutumwa yumva yifuza ko bwoshikirizwa muri uwo mwiherero abuduhe ariko twanababwiye yuko atari ikibazo cyo gusaba gusa ari n'ikibazo cyo kwemerera leta y'u Burundi icyo bagiye gukora icyo bagiye kumara nk'amakaminuza akorera muri iki gihugu afise ubushobozi tuzi mu bijyanye n'iterambere
abarongoye amakaminuza y'abagigenga canke aya leta barashema ko leta y'u Burundi idengeshanya kubakoresha amanama yo guhanahana ivyumviro kubijanye n'inyegisho yamara abayobozi ba kaminuza zigenga bafise imyidogo idasanzwe ku ngingo bafatirwa bivuze imana Prote Jafet umuyobozi ajeje ubushakashatsi kuri kaminuza yigenga INILAC asaba ko iyo nama rukokoma yofatirwamo ingingo zifata amakaminuza ku rugero rumwe
ibigo y'amakaminuza cyane cyane yabikorera utwabo byuje imbere bikuru cyane cyane bigoye nivyerekeye gushyira hamwe gushyira ku rugero rumwe amakaminuza yabikorera utwabo n'iya leta kandi turamushimira cyane ko ari ibyo turiko turabandanya dukora kugira ngo atwiyumvire akadutumira hanyuma duhanahana ibyiyumviro muri ijo rero hari ikigoye kimwe gikomeye nuko usanga amakaminuza yabikorera utwabo asabwa byinshi tusaba umushikiranganje ko amakaminuza yabikorera utwabo yokumva ibibazo bimwe mu mutura
kaminuza INILAC ni imwe mu zatswe uburenganzira bwo kwakira abanyeshuri mu myaka ya mbere ujeje ubushakashatsi kuri iyo kaminuza asaba ko niyo ngingo yosubigwamo
ingorano bwa mbere kaminuza INILAC dufise hariho nk'ingingo yabaye yuko bahagarika kwandika mu mwaka wa mbere iyo ngingo yaje inyuma y'amezi abiri twe twamaze gutangura kwandika abana abanyeshuri hanyuma tumaze kubandika ubu rero kubera iyo ngingo kugira tubahirize ingingo yafashwe baciye baja muhira bamaze kuja muhira rero ingorane dufite nuko bashobora kuvuga bati dufite ikibazo cyo kugira tubahamagare cyangwa tubasubize amafaranga biyandikishije ko ibyo bica bituma tugira ingorane kuvirekeye imirake kuko abanyeshuri bo barasharindiriye inyishu y'ikete twandikiye ushikiranganje twamenyesheje dusaba yuko iyo ngingo twebwe tuturaba
iruwande ya kaminuza ya leta harugwa mu Burundi amakaminuza 42 y'abigenga igitegero gitangwa n'ubushikiranganje bw'amakaminuza n'ubushakashatsi atanu muri ayo yaraswe ububasha bwo kwakira abanyeshuri bo mu myaka ya mbere kuva mu mwaka uheze w'2018 yagirizwa kuba atisunga amategeko agenga inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi kandi ko adatanga ubumenyi buhagije. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Claver. Mu Burundi imvura y'isegenya ibanze gihuhusi yaguye mu gihe gito yarasenyuye stade imikino ya Academy Message Ngozi. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yaravuganye na Elise Niyubahwe, umuvugizi w'iyo Academy Message Ngozi.
Aho muri komine Mwumbana hano hari hare hejuru byoroshye yuko umuyaga ushobora kuhashika n'ingoga kandi ku nguvu nyinshi kuko nta bintu byinshi butangira. Rero nibyo kaje urukundo yahenutse ariko ntiyahenutse yose kandi ntihahenutse ibihome, hahenutse ibisakaye bijya byo hejuru. Ni ukuvuga ko hari amabati asakaye hejuru n'ibyuma biyafashe na zimwe mu nkingi ziri imbere ahari intebe muri stade zahenutse. Rero cyabonetse nuko ku bisango stade urukundo irimo twavuga ibice bitatu. Hariho igice kimwe kiriko ubwugamo tuvuge A na B na C n'ubwugamo bw'iteka bijya bita VIP. Rero icyo gice akaba n'ikindi gihande kiriko ubundi bwugamo butatu n'igihande rero binjiramo kimwe amazu y'ibiro n'ibindi n'izindi nyubakwa. Rero ugiye kuraba ahantu hababaye cyane hasinzikaye na hari ubwugamo C, hari ubwugamo C n'ubwugamo B n'agace gatoyi k'ubwugamo bw'iteka bujya bita VIP. Kuri icyo gihande tuvuga ko ubwugamo A akaco bwabaye. Rero byasenyutse amabati aravako n'ibyuma biravanako birakorokera hasi ku ngore ni bisabwa yuko basubiramwo gushasha.
No kuvuga rero ko ubu ngubu kwimeze nta buryo bwa ari bwo bwose bushobora kuba buriho bwo kuba yakoreshwa. Ndashaka kuvuga nta mikino ishobora kuhabera.
Oya, ushikubo urabye ko ibintu bimeze kuko hari byabomotse bimera biza bigomba kuza majya hagati bigomba kwegereza ikibuga hajya bita pitch cyangwa peruze n'ibyaguye inyuma. Rero ubu bwa vuba nk'ejo cyangwa hirya y'ejo nta rukino rwohabera kuko n'ibyo bindi byuma byasigaye bihagaze nabyo bishobora kuba byanyiganyije bikaba byaba bidakomeye nabyo naho bitaguye birashobora kuba atanguvu byaba bigifite. Ni ukuvuga ko bisaba yuko abahinga babanza kuraba ukuntu hageze kuyisana cyangwa kuyisanura bobigenza kugira ngo ntihabe basanura aho nyine habomotse bibaza ngo niho honyine bateza kubanza kuraba izindi nkingi zasigaye nimba zigikomeye cyangwa nazo bazobanza kuzibomora kugira ngo batanure gushasha. Ubu rero ku butanzwe nko mu mpera z'inondwi nta rukino na rumwe rwohabereye kiretse ubw'ubugenzi rwa Misagengo na Musonga Kigali rwateguwe. Ariko kuri ziriya nkino z'amanota cyangwa iki gikombe cy'umukuru w'igihugu nta rukino na rumwe rwohabereye. Rero sinzi no mu ndwi zibiri ko hari urundi rukino rushobora kuzohabera kuko mu ndwi zibiri niho rwategerezwa kuhabera. Gushika ubu rero barindiriye abahinga abubatsi nibo bashobora ubwa mbere bwo kwerekana neza na neza ibyononekaye. Bamaze kwerekana ibyononekaye ndetse berekana ukuntu bashobora kubisanasana bashobora kubisanura nimba bazo kubaka icyo gihande cya bomote cyane nimba bazobanza babomore cyose icyo gihande bubake dushashe.
Mu yandi magambo ushatse kumbwira ko ibyangiritse mutaramenya icyo byatwara mu rwego rw'amafaranga cyangwa igihe gusana iyo stade bizatwara?
Yego, kuko urabona ko hano mu Burundi byabaye ni masaha y'umugoroba isaha 11 kuduga gutyo nta bahinga bari bwaze kugira ngo bashobore neza na neza kuraba neza ibyononekaye hamwe bashobora no kuvuga mu kigereranyo amafaranga bishora agaciro kabyo ushikubu nta nabyo baracikiriza kandi kinacyo twemenyesha nuko nta muntu numwe yakomeretse kuko byabaye nta n'imyimenyerezo yari kirahabera stade nta bantu bari bahari mu bikorwa bisanzwe kuko habereye ino mu mpera z'indwi ibikorwa by'isuku byabaye ku wa mbere ni kuvuga ko nabo tegeje kuba bahari nta bari bahari nta bari hafi n'abari bahari bigiye kure nta ngorane nta wakomeretse nta n'abagize n'ikindi kibazo cyacyo cyose ubu rero yari na stade yakiri inkino mpuzamakungu yari yarenduwe iremewe n'ishyirahamwe CAF ngira ngo rero izo kuyituramo ntibizoteba kugira ngo isubirane ubwiza bwa kuko yari mu masitade twavuga ko agezweho hano mu Burundi.
Bwana Elizeni Yubahwe, umuvugizi wa Academy Messaging, ndagushimye cyane.
Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika yabashimiye ku biganiro mwakurikiranye.